Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
turabaramukije tuhani kaze mu makuru radio Indundi Culture abateguye kuri uyu mugoro wo kuwa gatanu ni tariki ya 29 kwezi k'umunani 2025 haza kwagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Inama shikiranganje yarafundise aho gira umunyeshure yunguruzwe mu gice gikurikira ishure shingiro zo bafise n'imiburi iburi amanota 70 ku majana 2 kuvuga ibyijana 35 mu kibazo cha leta nayo umunyeshuri yemerewe kwinjira mu ishure ry'uburaro ategeza ko yashikanye n'imiburi iburi amanota 98 ku majana 2 no kuvuga ibyijana 49 kuvuga amatongo ya leta agiye guhabwa abanyamitahe kugira ngo bayarangurewe imigambi burimye n'ubworozi ikaba byashikirijwe n'umushikiranganje wambere wa leta y'u Burundi mu nama n'abagwizatunga bo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bava mu ntara zitanu z'igihugu. Inama yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Itega kuri uyu wa gatanu. Ibice bitandukanye vya komine Mugera ntara ya Bujumbura bibandanye kubura amazi meza ariko mu ishirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba Hajidezo bavuga ko hari umugambi wo kuronsa amazi meza ibice bihanamiye igisagara umugambi uzotangura mu ntango z'uyu mwaka. Murabimenyere ko ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi uzaza kuvuga ku kwemera kujanye no kugendereza mu Burundi bwo hambere. Amakuru saya gusa tubafitiye nayandi n'amakuru agamwe bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu cyo done niyenziga mejinge ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture
kuvuba amatongo ya leta agiye guhabwa abanyamitahe kugira bayaranguremo imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Ivyo ni vyashikije n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi mu nama n'abagwizatunga bo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bava mu ntara zitanu z'igihugu yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa gatanu. Nestori na untuye yasiguye ko ivyo bizotuma yibonekeza umwimbi ushimishije uzotuma haboneka ibishogwa mu makungu kugira kongere haboneka amafaranga mba makungu igihugu gikenye. Yavuze kandi ko leta izorihira inyungu mu mabanki kungurane bazosaba imbere gushika kwiyimbura ariko abanyamitahe berekanya makenga bafatiye kuronswa ivyangombwa vyayo matungo ari nabo basabwa koroherezwa Gitega. Tokura mugenzi wacu ni se ntangumvu
umushikiranganje Karini Yambarushimana ajeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko hakenewe izindi nguvu z'ukongereza umwimbu mu bisata by'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kuronka umwimbu w'umusesekara wo gushora mu makungu nawo uzane mu gihugu amafaranga y'agaciro. Mu nama yo guhanahana inkuru n'ivyiyumviro yahuje abanyamitahe baturuka mu ntara zose uko ari zitanu zigize igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yashikirije ko leta yategekanije gutyo gushikiriza abo bagwizatunga amashirahamwe mato mato na manini amatongo yayo biciye mu masezerano ku bikorwa bizoharangurirwa no kubafasha kuronka ingurane mu mabanki no kubakurako kuriha inyungu gushika ku mwimbu hamwe no kubakurira amakori ku bikoresho byinjiye mu gihugu mu byo kugwiza ibitungwa n'imbuto. Umushikiranganji wa mbere wa leta yamenyesheje abanyamitahe ko kuronswa ubwo burusho basabwa kwerekana mu gisata cy'ubworozi n'imiburiburi inka amajana 2 ingurube amajana 5 impene ijana canke inkwavu amajana 3 bahavuye gutyo bashikirizwa mu gihugu cyose aho aya matongo ya leta ari n'ubwaguke afise. Abagwizatunga nabo bashikirije intamba myizijanye no kutoroherezwa mu ntwaro kuronsa urupapuro rwemeza ko itongo atagikorwa kiriko kiraharangurirwa hamwe no mu mabanki babatevya mu kubaronsa ingurane canke bakabatwara amafaranga y'umurengera ku mapuro babasaba batera gutyo akamo izo nzego kuborohereza. Anisana kuvite Radio Indundi Culture
Anise ntanguvura kenuye ibice bitandukanye vya komine Mugera ntara ya Bujumbura birabananya kubura amazi meza muri bimwe muri ivyo bice abanyagihugu bakoresha amazi y'uruzi Mugera canke ikiyaga Tanganyika nabo biruka ayo mazi abanyagihugu bemeza ko ayo mazi abatari meza. Ishirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba Hajidezo ryo rivuga ko ari umugambi wo kuronsa amazi meza ibice bihanamiye igisagara bizotangura gukorwa mu ntango z'umwaka uza. Ejide nahayo
kumwe ha uburovyi banyamugari uri muri zone Ramba ni kimwe mu cyo vya commune Mugere bihuriramo abantu benshi hamavu y'abarovyi baharubwa mu majana baba kuri uwo mwe ha hari kandi nabakorera ubucuruzi bw'ibifungurwa bitetse bya bibikoresho cyangwa amazi bakoresha mu guteka harabikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika badahaho nyene kuri uyo mwe ha hari bombo ryahigeze ariko buriboneka ko haheze igihe atanima ry'amazi aza uyu niwe mu bafise uburiro kuri uwo mwe ha wanyamugari avuga ko bakoresha amazi Tanganyika.
Amakuru umwe abanyamugari ubwo barutana ibombo byari ngaho aho bitakuri Ebola mugabo ubuntu amazi akihari bivanye n'ukuntu amazi iki gihe arakenye cyane ego kuko twadahanye mu Tanganyika akiri kare ko duhadaha atatobeka mu masaha 9 z'ijoro amazi dukoresha kuba ibifungurwa yose azana mu Tanganyika urumva vese dukoresha amazi mabi
uretse bakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika abandi bo muri ico gice nyene ca commune Mugere mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura bikora ku mazi y'uruzi Mugere uretse kuyatekesha mu mihana yabo hari bamwe mu banyagihugu bemeza ko ayo mazi bayanwa canke abandi nabo bakayakoresha mu mazi acuruzi bifungurwa ishiramwe Regidezo iremeza ko ibice bitandukanye biri ku mihana z'igisagara ca Bujumbura bifise ingorane y'amazi meza Jean Albert Manigombo umuyobozi mukuru wa Regidezo zo avuga ariko ko umugambi wo kurusizwa bica amazi meza muri rusangi atakibuza ko ubwizwa kuja mu ngiro kuva mu ntango z'umwakuza
hariho umugambi munini ya cyane wo kukabuta amazi avuye muri Tanganyika kandi uwo mugambi mu byo uzokora harimo no gusubiriza imihoro ishaje ya mazi turiteze neza yuko mu ntango z'uno mwaka umugambi utangura amafaranga yarabonetse nayo nyene kuko n'umugambi wa Banque Mondiale na Regidezo amwe na leta nyene nibizobera icyarimwe no kugwiza umwimbu w'amazi avuye muri Tanganyika hariya muri site ya capitale
mu gihe abakoresha amazi y'uruzi Mugere cyangwa ikiyaga Tanganyika bafise amakenga ku ico gice gishobora kubandanya kibonekezamwo indwara ziturutse ku isuku rike ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu byerekana ko akarere k'ubuvuzi ka Kabezi kari mu burere bwari bumaze gutogwamwa abagwayi b'indwara ya kolera bagera ku 157 batuye mu burere indwi bw'ubuvuzi ubwize intare y'ubuvuzi ya Bujumbura
Egide na Hayura kenuye tugume muri yo commune nyene ya Mugere ariko tubabwirira ivya politike hamwe mu banyagihugu muri quartier ka Jiji zone Kanyosha muri yo commune niyo ntara nyene bavuga ko badashimishwa ninge n'amatora y'umukuru w'iyo quartier aheruka yagenze bidoga ko hari umwe muri bo bari biteguye gutora kandi banahaya amajwi yakuye ku rutonde rw'abitoza ku munota wa nyuma basaba umugwi ujejwe gutegura amatora muri commune SSI gushira abanyagihugu bashize mu itora ry'ugiye kurungura uyo mutumba Jotan Iratuzi
nkuko bigaragara mu cegeranyo c'inama yo kuwa 2022 myandagaro yabagize umugwi w'intarujeje gutunganya amatora yiga ku birego vyabunguruje ko bakuwe ku ntonde z'abitoza abagize uwo mugwi mu bo bahebuje harimwo uwahora arongoye quartier ya Kajiji Ferdinand Minani uwo mugwi ukaba wavuze ko umukuye ku rutonde rw'abitoza kuko afise abagore benshi abanyagihugu bo mu Kajiji bo ntibemera ivyo yagirizwa basigura ko Ferdinand Minani ahubwa amazi imyaka ishika ibiri apfakaye kandi ataraganduka ikindi bavuga nuko mu kiringa maze atwara yabatwaye neza ari naco coba catumye bamuhunda amajwi abakurikiranye harugwa ry'amajwi imbere bakemeza ko ari we yarose amajwi menshi gusumbya abandi nubwo yari yakuwe ku rutonde rw'abitoza ninaho bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu Kajiji bahera bavuga ko niyo umugwi wigenguje jo gutunganya amatora muri commune Mugere watangaza uyundi yatsinze amatora bashobora kwihereza amabarabara biyamiriza ivyavuye muri ayo matora twarondeye Ferdinand Minani ngo tumve ica bivuga ko ntitwashoboye kumuronka ko Ferdinand Minani yoba yarungururije ingingo imukura ku rutonde urongoye SSI Mugere avuga ko atavyazi ico yemeza nuko amajwi yimfata kibanza yivyavuye mu matora bayatangaza kuri wa gatanu ingingo ya 73 yitegeko ritunganya amatora mu Burundi itegekanya ko ubufise wese icabaza afise iminsi ne kuva amajwi yifata kibanza atangajwe yo kwitura umugwi wigenguje rero gutunganya amatora muri commune uyo nawo ukishura mu minsi 6 ikurikira uwitwaye adashimishijwe n'ingingo yafashwe na SSI araheza akunguruza mu mugwi w'intaruje rero gutunganya amatora mu ntara mu minsi 4 umugwi sepi nawe nyene ufise iminsi 4 kugira ngo ufate ingingo ari nayo iciba ntabanduka ico gihe umugwi sesi uraheza ugacutangaza ibiharuro ntabanduka ukabirungikira umugwi w'intara sepi umugwi wigenga ujejwe amatora mu gihugu Seni Buramatari na Musitanteri
Jota iratuzi urakenuye tubameje ko masaha y'umuhinga mu kuri wa gatanu rero umugwi jeje gutunganya amatora muri komine Mugere wahavuye utangaza ibyo byimfata kibanza cy'ivyavuye mu matora yo ku munsi wa mbere ivyerekanye ko witwa Thierry Nkurunziza ari we yasumbije amajwi abandi bitoje akazoba ariwe azoramutswa iyo quartier
Radio Indundi Culture
Inama shikiranganje yarafundise aho gira umunyeshure yunguruzwe mu gice gikurikira ishure shingiro zo bafise n'imiburi iburi amanota 70 ku majana 2 kuvuga ivyijana 35 mu kibazo ca leta nayo umunyeshuri yemerewe kwinjira mu ishure ry'uburaro ategeza ko bayashikanye n'imiburi iburi amanota 98 ku majana 2 no kuvuga ivyijana 49 mwemenya ko abana babatwa bafise uburenganzira bwo kwinjira mu mashure y'uburaro mu gihe bashikanye amanota 35 ku jana ni muntumbero yo kubatera intege ngo biteho kubandanya amashure ivugwa y'indwara zijanye n'ihungana ry'amagara yo mu mutwe zigaragaza imenyetso ku mubiri mu Burundi riguma rigaragaramo ingorane gushika mangaya mu Burundi ibi biri mu vyakoranije abakurikiranira hagufi bijanye n'izo ndwara ku mugoroba wa kuri wa kane mu gisagara ca Bujumbura abaraho bamwe baneguye ingendo ya bamwe mu bakira abagwayi mu mavuriro bakoresha imvugo itabereye abandi nabo berekana ingaruka mbi ku ikoreshwa ry'imiti habwa abagize ibazo nk'ivyo bose berekana ko ibijanye n'ubuvuzi ku ihungana ry'amagara yo mu mutwe u Burundi butaratera intambwe byinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Claire Yakankundiye
kuvugwa ku indwara zo mu mutwe ariko zigira ibimenyetso ku mubiri ikubonwa kumwe harabibaza ibibazo ku mugwayi w'izo ndwara ashobora kwagirwa n'icaha
harabakora ibyaha kubera abagwayi ariko hakubavuza bakabajana mu mpimba umuntu yisunze amategeko ntibari bakwiye kwagirwa n'icaha ariko barahana
Umukenyezi Nadej Mugabe kazi asaba ko hobaho gukorana hagati y'abaganga
uragenda ku muganga yanonoseye vyirondoka akagubwira ko uhejeje kubura kibondo ntanagubwira ko ari kibondo avuga ko ari kintu jewe vyarambaye ko birahahamura ntaho bigeze bambwira ngo ngende ku muganga yanonoseye kuvura indwara zo mu mutwe kubera ndabizi narijanye ariko none bica bigenda gute kubasanzwe batazi ko bitura abo baganga
Nadine ndi ku masabo akorera mu ishirahamwe gita hamagara yo mu mutwe agaruka ku iterambere ry'imitsi ivura be n'izo ndwara
ndazi neza ko ubuhinga bwo kuvura butera imbere uravye umuntu urashobora kubona ko afata imiti ivura indwara zo mu mutwe ariko hakogwa iki kugira haboneke imiti ivura izo ndwara ifise ingaruka nke ku bayifata
Muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe Jean-Luc Nkengurutse aratanga umuco ku bijanye n'amategeko.
Bavuga ko umuntu atakigwa n'icyaha ariko ni mu gihe cya cakozwe amagara y'uwo mutwe y'uwo muntu atameze neza. Mu gihe cya cakozwe amagara y'uwo mutwe ameze neza aragigwa n'icyaha.
Nkengurutse arerekana ko iterambere mu kuvura indwara zo mu mutwe rikiri inyuma nka hose.
Si mu Burundi gusa iterambere mu kuvura indwara zo mu mutwe ryari kweze ariko haraboneka imiti ifise ingaruka mbi nke kuyifata harabafata iyo miti ubu bitaboneka
mu kiganiro kijyanye no kuvugwa ku indwara zo mu mutwe ariko zigira ibimenyetso ku mubiri muganga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe Jean-Luc Nkengurutse ashikiriza ko hagikenewe ko hategwa intambwe ku bijyanye no gukorana hagati y'abaganga aha akerekana ko hari abaganga batazi ko hari amajambo ashobora kugira ingaruka ku mugwayi akabona ko hagikenewe kugwiza inyigisho n'amahimiriza ku baganga
akirimwe amazi y'amashuha co kumugara ni muri komine Rumonga intara ya Burunga kirakenewe kwagugwa kugira ngo ingenzi zihaza zishobore kuyota zorohewe bumwe mu bafasha kwakira ingenzi muri ico kibanza bagasigura ko ingenzi zibandanya kwiyongera na cane cane mu mpera zindwi abakorera ariko baguma n'icizere kubera ibikorwa bimwe bimwe biza biraharangurirwa bijanye n'inyubako Odironkeje Imana
Alex Ndayisaba numwe mu bafasha ingenzi ku mashuha yo kumugara komine Rumonga mu ntara ya Burunga amazi bamwe mu bahayitura bemeye za kwabafasha ku mubiri canke n'ibindi bijanye n'amagara y'abantu avuga ko ico kibanza cakira abatari bakimisi imera zindwi na cane cane mu gihe cy'uburuko
avuye za matana bavuye za Bujumbura hamubona abantu bari nga ha muntu wa harimo ha bose n'abantu bavuye mu mihinga itandukanye ndetse n'abakongomani bayimwe bashitse cyo bari nga
kubera ubwinshi bw'abahaza haraho kirengegwa bigasaba ko abahaza baza barakurakuranwa nk'uko Alex Ndayisaba bandanya bivuga
nko mu kwa gatatu no kuwa mungu baraza cyane ngizi pis gusubana ntizidaheza gukokwa bashwamanze bakarindi bamwe bakarindira kuko hari gusanga abantu babaye benshi na cyane cyane nko mu gihe cy'iki nkubu abantu bari muri vacances
uwari mu bakira ingenze ku mashuha arafise icizere yisunze ibikorwa byo kubakira biza biraharangurirwa
abona gushika n'ubu niho hatangura ukuntu bo yatunganya neza bakubakira amapisine n'ubu abana kwikorwa bikubira abanda be bizo gico yifuza cyane kuko abantu bazoca bagukirwa botayo maze atagufikikana ariko hamaze guhera gutunganywa numva ko abantu bazokoroheka cyane
amashuri yo kumugara komine Rumonge ari ku birometero 12 uva kuri uwo mugwa mukuru wa komine Rumonge nyine ni mu manuko bwo Burundi iyo bayatowe n'abazungu bamuka mu gihugu ca Sweden baje kwigisha ijambo ry'Imana mu myaka 1933 ni mu gihe abarundi bahaba ico gihe bayatinya bayita ibisigo ubu kuyota ku murundi n'amafaranga agera ku 2000 mu minsi isanzwe n'ibihumbi bitatu ku minsi y'impera zindwi nayo unda komoka ku mugabane wa Afrika karishwa amafaranga 20,000 y'amarundi ni mu gihe abandi bamuka ku indi migabane ari dolari 10 y'Abanyamerika na imvukira zaho ku mugara zikayota kubuna amasaha y'agatondo n'umugoroba mu gingenzi zivuye ahandi ziba zigiye
Radio Indundi Culture inkuru y'imicukama
Mamaze kuvyumva uyu numwanya w'inkuru y'imico kama n'uto bashikiza imisi yose ya gatano uyu munsi tuvuga kukwemera kujanye no kugendereza mu Burundi bwo hambere muhingana none se ivyindimi zijanye no kubaho kw'abantu Felix Tunguhole asigura ko ibi byamye bifasha abarundi kugira ivyo ubaha bagahaniteka gushika n'ubu bicibonekeza naho hari bidakabakabwa muri ivyo ino nkuru y'imico kama twategwe na mugenzi wacu Nuri Sindu w'Imana
Felix Tunguhore yanonosoye iby'indimi zijanye no kubaho kw'abantu asigura ko ibi biri mu byamye bigiza abarundi kuva kera narindi abo byerekeye bakavyemera uko icamye citwarikwa kukabukubahiriza basekuru b'abantu arico gituma nko kubiherereza urukanyu hatagitangaje gushika mangaje hakiri abatuba ukakurukoza ku munwa batabanje gusuka mu ivuri ishingurwa mu bisekuru by'imijyango
bavuga bati kirazira gutanga sokuru kunywa bati banze umuhe guko yo havasha avura umuzimo wiwe ntuhave ugaruka ngo uguhumire basutse hasi bavuga bati soko we cirikuzo no gucirikuzo mu kirundi cyiza ncirikuzo we utangure nanje ndabandaye
ibi rero biraheza bikajana n'ibyo abo hambere bisindaruza rugabo nkuko umutohuje abandanya bisigura
baterekera imizimo y'abasokuru Asokuru barabubakira akazu hariya mu kigo kure bati ah no guterekera umuzimu wa sokuru kugira ngo umuzimu wiwe uze kuguma uraba abakiriho kugira ngo ubakingire ivyo rero biri muri kwa kwemera kw'abantu nico gituma baheza bagatwara yindya bagatwara ibinyobwa bagashirayo ubwiye mu gatondo ntabyo wasangayo wasangayo inkoko igaragara ugasangayo ugwato rugaragara
none by'ukuri ibyo byaraheza bikiherizwa nabo biba bigenewe Felix Tunguhore
ni sokuru yaba yaje kubinywa ariko ba ababinywa bari bazwi mugabo cyarizira kubinywa abana ngo bibone kuko uko kwemera ntigwaheza ngo kuze kubandanya muri uko kwemera rero numva ko harimo ibyo byo gusuka hasi ibintu byo mu myonga navyo nyene bavuga bati nibihume abantu baravyemera kuko bavuga bati nimizimu imizimu nayo yaba yavuye muri za ntezi
ariko rero mu bizira nk'ibi bijanye n'ukwemera abo hambere nabo bubaka ibigendera baremeza ko bihagaze ku bumenyi n'ubuhinga kama bijanye no kwirinda ibibi n'impanuka kuri bo
abantu rero bavuga bati hajya hari imizimu murahatinya kuhaca kwari kugira ngo n'abantu bikingire shobora gusanga hari ibikoko biryana cyangwa ibindi bintu akaba ari ahantu hateye ubwoba guca kugira ngo abantu baze batinye kugenda bwice iyo bavutse n'igisizi imwe batajya hari igisizi imwe wowe warigeze ubona igisizi imwe mugabo abantu baremera yuko hari igisizi imwe wowe kubwira bati duha ishusho yacyo nta n'umwe azokubwira igisizi imwe ingene gisa nta uzokubwira igisizi imwe ingene kingana nta n'uzokubwira mugabo mu migani n'ibitito baravugamwo ibisizimwe no mu bemera muri katolika bavuga bati ibanga ryo kwemera na gatangaza
ibi byahavuye bihana ahantu hagati y'abantu uko imyaka yagiye irahera abakiri bato bahava banahigira ubundi bumenyi bwo gutsirika ibibi n'impanuka kuri bo ibi tuzobigaruka ko mu nkuru y'imico kamizokurikira
Noris Nduwimana ndagukengurukire kuri iyo nkuru y'imico kamare waduteguriye nino kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mariko murayumviriza nkengurukire matu yabo na Yesu amfaje mwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamye ntayabashikirije ndabifuze kwanda yamugira umugoro wa mwiza w'umuherereye na gahwane.